VOA. Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Inshuti namwe bagenzi mwese turi kumwe kuri uno mwanya. Muri kumwe na Oriane Itangishaka muri studio Indwi Washington DC ndabahaye ikaze.
Ege ingorane zirahari kuko n'ubu ndiko ndiyumvira none ni namushikani wa Burundi timbega ninda zonyakira cyangwa ninde sinzo mujya na mujyango wacu bamwemera
anseri baramfasha banjane n'undu barampimisha cyasanga fisinda cyasanga kandi nagwanye infection bacha baramfasha barambuza ndakira infection.
Abo ni abana b'abakobwa barundikazi bari mu nkambi y'impunzi i Rusenda muri Congo mu ntara ya Kivu bavuga ko badafatwa neza mu kibano mu gihe batwaye inda z'indaro. Ni mu kanya gato mu makuru twabateguriye kandi inkuru yerekeye umwana yanyurujwe mu ntara ya Cankuzo. Mugume ku maradiyo yanyu. Amakuru ku Burundi duhere ku nkuru yerekeye umuryango wa Buzatsa Didas wo ku mutumba wa Saswe muri zone Gitanga intara ya Cankuzo mu buseruko bw'u Burundi asaba abajejwe intwaro n'igipolisi gufasha kugira ngo umwana wabo w'umwigeme agaruke mu muryango. Wa mwana w'umukobwa yazimiye agiye ku ishuri shingiro rya Saswe mu mwaka w'icenda mu ntango z'uku kwezi kwa kabiri guheze, akaba kandi yagiye afise imbanyi. Ibindi kuri iyi nkuru mugenzi wacu Fidel d'Antoine Nsabimana.
Nuko bivugwa na Buzatsa Nestor ise wawo wa Dafroze Ndayisenga yanyuruje huvitari kimwe y'uku wa kabiri uno mwaka. Uyu mwana ababyeyi biwe bavuga ko yagiye afise imbanyi kandi wayimuteye asuru hara munyuruzwa giwe.
Yagiye itariki imwe z'ukwa kabiri niho tutasubiye kumubona, turaguma turarondera turahebura ku itariki 11 ari kuwa gatandatu. Niho rero twaca tubona gatelefone yakoresheje uwo munsi ava mu muryango. Tugiye kukaraba tuca tugasangamwo message zitatu zanditswe na Pierre Claveri ndo w'Imana ariwe mwene kumunyuruza. Yagiye yibungenze naho mu muryango yari yanse kutwemera yuko afise inda, twarabona yuko umwana ko yibungenze. Ku munsi w'Imana itariki 12 twaciye tugenda kuyereka abatware mu ishinge.
Message zavuga iki?
Message ya mbere yavuga ngo jewe naje ariko kubonana nibyo ntabona ingene bica kugenda kubera amaso y'abantu. Igira kabiri yavuga ngo jewe n'ukuri nariko ndabaza mu mahome y'abanyeshuri ngo ariko ngo ntibishoboka ngwino ngo ni hafi ngo nibyo ukunda ngo mfashe wewe nyene kurondera ngo ahantu kure kandi mwibanga ku buryo batazomenya iyo wagiye. Igira gatatu yavuga ngo ushango jewe nzayo nshira nayo mira kuva ubimbwiye sindatora nakimbwa ngo nukuri ndagusabye uraba nkitse ibi bintu rero nyene mbona abo wankura nta wundi.
Uyu mwana w'umukobwa afite imyaka 19 yarasanzwe yiga mu mwaka w'icenda ku ishuri shingiro rya Saswe zone Gitanga komini Higamba y'intara ya Cankuzo mu buseruko bw'u Burundi. Iryo shuri rirongowe na Pierre Claver nduw'Imana yagirizwa inyuruzwa rya Dafroza Ndayisenga. Didas Buzatsa se wa Dafroza baheruka amakuru y'umwana wabo itariki 12 z'ukwa kabiri aho baronka amakuru ko Dafroza gwariye mu bitaro bikuru by'Imuyinga mu buraruko bw'u Burundi. Mu nyuma Didas Buzatsa avuga ko barose amakuru ko umwana wabo yungurijwe mu bitaro bitaramenyekana. Amatohoza yakozwe n'Ijwi rya Amerika twavuye tumenya ko Dafroza Ndayisenga gwariye mu bitaro by'iyungurizo by'Ikarusi. Uyu mwana akaba gwariye mu vyumba vy'abagwaje abana kuko yavuye yibaruka umwana atageze yavutse afise kilo kimwe kitarenga. Dafroza Ndayisenga aho twamusanze muri ivyo bitaro avuga ko atakibaza afise kuko afise abamugemurira. Twashatse kumenya abamugemurira, dushaka no kumenya ko se w'umwana yoba amusahiriza ariko nta nyishu twarose ariko aremeza ko se w'umwana muzi.
Ni abantu nganye n'abandi
none yandise kurinde ngo
bifishe
Dafroza Ndayisenga imbere yo kuja kugwarira mu bitaro by'Imuyinga yabanje gusaba indaro ku mwigeme Josephine Nayishakiye aba muri zone Bibara komine Mutumba intara ya Karusi. Uyu yamuhaye indaro yavuganye n'Ijwi rya Amerika ku telefone.
Ngo yarira yaramubaje ndamubwira
Taniyazi arambira mukande rekiye kubimbira yuko yumvise abantu bagiye mugana no haza indaniyazi arambira niya kabre mukara amaze kumva imbyo masohoza arikanguye yasiye yifata n'ibyo yambwiye byose yasiye atangura kuvuga ngo jeje nayifuka kuri aho ndyama ngo ugiki ngo siwe ngo tuye ngo muri bake basake naramwenda ahenze gushika n'ubu kubura yavuga kwinga ngo niyo wundi muntu ngo w'umusirikare ngo yitwa n'irigira Oscar
Buzatsa Didas se wabo dafuroza arafite icyo asaba ubutungane
twebwe dusaba ko ubutungane bwo gukora ugakorera kuri itsi message yiyandikiye wenyine zigaha ubutungane mu gahamagara wa konsiliya akababwira ibyo nitinge n'umwana yamubariye hanyuma ubutungane bugakora agahanwa ku ibyo byaha bibiri yakoze gutwazinda uwo mwana kumunyurutsa gushika n'ubu ababyeyi bakaba batayigera bamubona kuva itariki imwe y'ukwezi kwa kabiri gushika n'uyu munsi
icyo kibazo cha Daforoza Ndayisenga cyamaze gushika mu minwe gushikiriza amanza bwa parike nkuru y'igihugu yegukira intara ya Cyankuzo aho umutara wo guhamagaza Pierre Claver Nduwimana yagirizwa n'uwo muryango wamaze gusohoka azokwitaba ku munsi wa kabiri w'indwiza ikarusi Fidel d'Antoine Nsabimana ijwi rya Amerika
arakoze cyane Fidel d'Antoine Nsabimana andi naho umugwi w'abashinga amateka ujejwe ibibazo by'uburimyi n'ubworozi usaba leta y'u Burundi kugabanya amakori ku mfungurwa zimbugwa mu gihugu niziva hanze y'igihugu aba bashinga amateka babisaba bafatiye ku mwimbo muke wabonetse mu gatasi bigatuma haba inzara mu ntara zitandukanye ikibazo cy'umwimbo muke cyatumye no mu mashure yisumbuye afise uburaro haba ingorane zo kugaburira abanyeshure ni inkuru ya Eloge Willy Kaneza
ikibazo cy'umwimbo wagenze nabi kirateye impungenge abashinga amateka umugwi w'abashinga amateka barayo ibibazo by'uburimyi n'ubworozi baheruka gukora icigwa ico cigwa cerekanye ko mu ntazi itari nke z'u Burundi umwimbo w'agatasi wagabanutse ku bice birenga 50% nkuko vyemezwa n'icegera cyo mugwi hava hanyanzi gamasabo yatowe mu ntara ya Kirundo mu buraruka bw'u Burundi muri raporo wasohoye uwo mugusaba leta kugabanya amatagisi ku biribwa by'ubwoko butandukanye harimo nibiva mu bindi bihugu ubushikiranganje bw'ubudandaji bwemeza ko bwumvise ako kamo Loriyoze ntibarutaye umuvugizi w'ubwo bushikiranganje
ico gisabo twaracumvise kandi carakiriwe neza n'abategetsi ubu unya kiriko kirakorwa nuko bariko barabira hamwe ingene abajejwe izo ngorane bo shira mu ngiro ibyasabwa bakagabanya amatagisi kubidandazwa mbumba rugo umuceri ibigori ibiharage n'ibindi umwanya wa kare ni umwiza tuzoheza tubamenyeshe
mukurindiriye onyishu ishirahamwe ryigenga parseme risanga ikibazo cy'umwimbo muke gikubiye mu bintu bibiri nyamukuru ubukene bw'uburyo no kutubahiriza imigambi yumvikanywe ko mu gisata cy'uburimyi Faustin Ndikumana atwara parseme
kugira uburimyi n'ubworozi butera imbere hakiri biki isingimwa abafise amasi barimo baza kubangana biro 35% n'abanyagihugu natere amasi bari mafise akwi ni mwenda hektare lezengwe da ushiramo irigasi imvura yagi isisteme y'irigasi ritirashiraho yo kwiriga imirima irihe abantu bakivanga umuntu bagane kuvoma mu mwongo waze kuvomera ku mutumba iriga hari gitabo iyo muri ko baravuga ibintu bamenye hari gitabo citwa programme nationale d'investissement agricole kirimo imigambi ingene uburinyo hoteli imbere ninzara ingene yuva mu gihugu kibuza amahera ibintu byose ko bituda ku kene bw'amahera mu gihugu cy'u Burundi ni intwaro itabiri ituma inzego zitaja mu rutse kandi byanditse ndibugo irava mu nzara kompletema
umwimbo muke wibonekeje mu gihugu watumye n'amashuri yisumbuye afite uburaro nka ETS Kamenge iri mu buraruka bwa Bujumbura rigira ivyo rihevye kugaburira abanyeshure barenga 200,000 Pierre Claver niyo nizigiye arongo ETS Kamenge
ambere no bara yuko ariho nifungurwa zimwe zimutwa dusanzwe tugaburira abanyeshuri mu minsi yeze cyangwa mu myaka yeze mugabo muri iyi misa tutazo turiko turabagaburira ku mpamvu yuko nkabazi duha batora ati ntabwo twabikura n'ibyo ni nk'ibijumbo dufate akuvuga yuko ubonye ibyo tugaburira abanyeshuri ari umuceri biharage n'ubugari n'imboga aha rero no bara yuko koko kugira tubironke biratugora mugabo umuntu nico ahamagariwe urafise ibitigire vy'abana bitari bike kuko mu buraro dusanzwe dufise abanyeshure babaho bagereza ku 2022
muri iki gihe hari umwimbo muke rero n'abagwiza tunga baheze imfungurwa amashure baca baduze ibiciro uko bishakiye nubwo n'amahera yo kubariha ataboneka vyoroshe
ubu ikibazo kihari nuko benshi babikenera ku masoko mu gisirikare mu gipolisi nabo bakakenera aho basumira ugaca usanga na bya biciro ku isoko biduze na wa muntu yitwa umufoni sele kubiguha arakugora cyane gose kuko abona ati jewe nkeneye amahera abona kugira ngo ashobore gusubira muri commerce kandi natwe mu bisanzu amahera dukoresha amadeni amatuka n'indira leta igaheze kaduha amahera dushobora kuriha ko nk'ubunye muri imisi heze twari twagize akabazo kubera twari twatebye kuronka amahera y'ukuri hinjye
Umuyimbo w'ifungurwa mu Burundi wagabanuwe n'uruzuba rw'umurengera rwatse ku gatasi iyi imvura iguye naho ikabisegenya isitura amazu ikonona n'imirima mu ntumbero yo gushyira mu ngiro iteko rigenga amafaranga leta izokoresha uyu mwaka haraciye amezi arenga abiri idugije ibiciro by'ibintu bitandukanye harimo ibifungurwa Eloge uri Kaneza Bujumbura Ijwi rya Amerika
Urakoze cyane Eloge uri Kaneza Irusenda naho mwikambi impunzi z'abarundi muri Kongo abana b'abakobwa batwara inda z'indaro bavuga ko bahura n'ibibazo byo kutakirwa neza mu miryango yabo ndetse no gutanga abana batazi base ibi bigatuma bahitamwe kuja kwibera mu makambi y'impunzi aho bafashwa na HCR ibiro vya ONU bijejwe kwita impunzi kwise inkuru irambuye tuyishikirizwa na mugenzi wacu Vedaste Ngabo
Bamwe mu bana b'abakobwa bari mu kigero cy'imyaka 18 y'amavuko bagiye bavuzarira ibinyendaro mu nkambi yo mu Rusenda bashina imbere imiryango yabo kuba ibatererana mu gihe babatwaye inda bavuga ko basama ziba zidateganyijwe abenshi muri abo bana b'abakobwa bagiye batwarira inda z'ibinyendaro mu gihugu cy'u Burundi bakazibarira mu gihugu cya Kongo mu nkambi yo mu Rusenda bavuga yuko ubuzima bwo gutunga abana badafite base bubagora ndore ko imiryango bavukamo yabateye umugongo kuko hari abatuye kubiri n'imiryango yabo aho usanga umubyeyi atuye Burundi umwana atuye mu nkambi aha bakababoneraho uburyo bwo gusaba bagira neza ko babafasha
ewe kuva nayitwarana nagize ubuzima bubi cyane naragize ubuzima bubi cyane ndagwara ndaremba kuberera narayitwaye muhira baranuka baranankubita mbere baguma bananyirukana nasaba nyine ko ari nk'akantu na gato nyine badufashe nk'agahuzu nk'utuntu twa kwambara nyine
ubuzima nari mfise sindatwara inda y'inshushu kuko muhira batwarumvikana twaricara tukaganira manje gutwara inda y'ishusho byaciye bigorana muhira baranyinuba gushikaho kunyinuba gushikaho muhira bamfata nabi ndahangayika ndagera kure gushika mvuga ati ninda nashobora kuyikuramo kubera ubuzima mfise ni bubi cyane nashyise mu nkambi kubera mama banurubise nca ndahunga njino muri Kongo sanga na bariko barakira impunzi nca mninjiramo urumva rero ubu ndi muri yase ege ingorane zirahari kuko n'ubu ndiko ndiyumvira none ni namushikani wabo Burundi timbega ninda zonyakira cyangwa ninde sinzo mujyana mu muryango wacu bamwemera cyo saba no saba kuko bomfasha
Gusa nubwo abo bana b'abakobwa bahura n'ibibazo byo kwakirwa nabi mu miryango yabo nyuma yo gutwara ibinyendaro muri bo abenshi barishimira ishyirahamwe ry'umuryango w'abibumbye gita w'impunzi ya SER uruhare runini rigira mu kubavuza no kwita ku mibereho yabo mu gihe baba batwite
dushyitse muri Kongo niho ubuzima bwanjye bwabandanyije kuba bubi cyandagenda kubwira abo muri SER baramfasha banjyana inundu barampimisha cyasanga fisinda sanga kandi nagwanye infection baramfasha barambuza ndakira infection ndandayireruko mu Kongo mangwa aragurika ncamvamwe kugara tension ndabaho nyene mu buzima bubi nk'ubwo gushikaho na byariye ama igeje namaze kugira maze kubyara maze kugenda kwanza y'amezi indwi narage gusaba ibintu muri ARD baramfasha bacaba mu mubyeyi tubana umubyeyi turabana tubanye mbaka ndabyara n'ubu
bamwe mu bakecuru baturiye inkambi yo mu Rusenda twaganiriye basaba abana b'abakobwa gutera ikirenge mu cyabo bitandukanye n'ibishuko bishobora gutuma batwara inda z'ibinyendaro ndetse no kwandura indwara z'ibyuririzi ibi aba bakecuru bakaba bivuga bashingiye kuba basanga abana b'abakobwa muri iki gihe batakigira ico batinya bityo bigatuma bishora mu busambanyi
kandi natwe tubyirukiye baduhenda ngo abakobwa mwicara ku ntebe abahungu bicaye ko murahakura inda y'inshuje aho rero tugatuma twama dutinya kwicara ku ntebe abahungu bicaye tubonye umuhungu ayicaye ko twaca dutora amazi tukayoza n'isabune kugira ngo tuze kwicara ku iyo ntebe ntidutore iyo nda y'inshushu tinya urumva kera twagira icyo dutinya twatinya gupfa tugatinya nuko baza kuduta mu ruzi urumva rero abubu ntacyo nakimwe batinya bapfa kuba nabatwaye inda gusa bakabona ati turahiriwe kuko hari aho mu muryango babahinduka bakabangaza ariko naho babangaza baragaruka n'ubundi bakababana mu rugo ariko ubuhoho byarenze usanga abakobwa bari mu rugo ari batatu ari bane bose bakazitwarira rimwe mu nkambi rero niho byeze mu nkambi niho byeze kuko hari umubyeyi usanga afite abana bane batanu b'abakobwa ugasanga bose babyariye inshushu rimwe hakabura n'umwe yovamo akomeye abasigaye batarazitwarura babara ati mwebwe nimureke kuguma mwigenza nabi kuko mwigenze nabi muramirirwa nabi nimutahakurinda muhakura umugera ubahanuye uko rero ari uwumva arumva watumvishe nawe akazibonerako
tubamenyeshe yuko ishyirahamwe rya Unifam rikorera mu nkambi yo mu Rusenda rijya ritanga ubufasha bw'inama ndetse n'ibikoresho birimo imyenda abo bana b'abakobwa baba babyaye imyendaro yadasingabo ku bw'ijwi ry'Amerika mu Rusenda
turagushimiye cyane Vidasingabo muri ko mwumviriza radio ijwi ry'Amerika isamiraniri Washington DC mu kirundi n'umukinyarwanda
muri isanga
kuri telefone kandi dufite Eugenie uraho neza
ndakumva
nuko hari kibazo ufitiye umunyamategeko
nashaka
yego
aka mundu uri kuri
2020 hano turi kuri radio ijwi rya Amerika turi gukora ibiganiro ntabwo dushobora gutanga amafaranga ntabwo ari cyo dushinzwe ku ijwi rya Amerika
cyo sab nuko byibuze mwavuganira abagabo kuko abagabo ni mutabavuganira bamwe muzajya mu basanga mu buri barahezemo bazira imihini y'abagore
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru nawe turagutumiye
Radio ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarayashikirije ijambo ku nama nshingamateka na nkingo z'amateka ya Amerika ku buryo amaze gukora kuva ashitse ku butegetsi Trump yashize imbere inyungu z'abanyamerika nk'uko yaviyemeje igihe yiyamamaza mu kanya gaheze mu kiganiro muri isanga mugenzi wacu Jeanine Mukankusi yaganiriye n'abayobozi b'amashyirahamwe abiri ahabwa imitahe na Amerika biciye mu kigo cya Amerika USAID kijeje gufasha iterambere mu makungu nishyirahamwe INSS irifasha abagendana umugera wa sida na Abubef rifasha imiryango mu mibereho myiza yaganiriye na Deo ndayitwaye ko wa INSS na Adrina Kaneza niwe yaganiriye muri kino kiganiro tubatega amatwi aho ndayitwaye ko atangura asobanura ico kigo INSS ico gikora
Ishyirahamwe INSS yavutse mu kwicumi tariki zine mu 1993 rishinzwe n'abantu bagendana uwo mugera wa sida icyo gihe harimo indongo ndashaka rero kushikiriza abandi kuva mu kinyegero bakavuga bakerekana bagashyira ahabona ko bagendana uwo mugera niho baca batangura no kugira ibiganiro babwira abantu yuko kurwara uwo mugera wa sida atari ukwambara ibara yuko ari indwara umuntu ashobora kubana nayo hanyuma rero ibyaragiye bitera imbere kugeza aho mu myaka w'1996 bashobora gushinga ikigo cya mbere cyo gukurikirana abarwayi no kugerageza kubafasha bakongera mbere bakanagira ikitwita depistage gusuzuma abaje kwipimisha byaragiye rero bitera imbere ku buryo ubu hasigaye hariho ibikorwa mu izina ryo gukurikirana abarwayi uwo harabonetse n'imiti ushobora gupfupfaza bakongera bagakurikirana n'indwara z'ibyuririzi ziza ziyongera ku mubiri utabuga ifisi ngo uvuze ikomeze ukwigwanira rero mvuze mu majambo make ISS irafite ibigo biri hirya no hino mu gihugu cy'u Burundi hari ikigo gikuru kiri Bujumbura icyo kigo gikuru gifite abanywanyi barenga 400,000 hariho n'ibindi bigo biri ruguru nshaka kuvuga igitega hagati mu gihugu mu bumanuko i Makamba no mu buraruko mu Kirundo ibyo bigo byose birimo abaganga bikabamo amalaboratoire kugira ngo bashobore gukurikirana abarwayi bagenda n'uwo mugera bashobore gutanga impanuro wo batarawandura kandi bashobore no gufasha ababyeyi bamaze kumenya ko bagenda n'uwo mugera ntibanduze abana babo bijya mu gifaransa bakunda kwita petemeye nshatse kuvuga rero mu majambo make ibyo n'ibikorwa byose bidukora duhereye ku kwirinda umugera mu kwigisha abanyagihugu mu migwi yabo itandukanye mu kubakira mu bigo kugira ngo abasanze banduye bashobore gukurikiranwa hanyuma bashobore no gushyirwa kuri rya miti tupfaza hakaba hariho n'abaganga babakurikirana kugira ngo babavure izindi ndwara zerekeye zishobora kuza ziheka kuri uwo mugera wa sida ariko hakaba hariho n'ibikorwa bindi byo gufata mu mugongo abarwayi mu byerekeye ibyo twita psychosocial ibi byo by'imibereho ya minsi yose kugira kuko byarabonetse mu minsi yahera yuko umurwayi wa sida yatifashwe no muri urwo rwego ashobora kugira ubuzima bumeze nabi mbere bamwe baraduka bakagira ibimenyetso by'ubusazi
ndabashimiye rwose kuri icyo byo bisobanuro byose muduhaye kuri ishyirahamwe ryanyu anesesiri ibyo rikora mu Burundi. Noneho madame Audrine Kaneza, uri umuganga, uri umuhuzabikorwa w'ingamba zijyana n'ubuvuzi muri iryo shyirahamwe rirebana n'imibereho myiza y'imiryango mu Burundi, Abubefu. Muri make wabwira abatwumva icyo Abubefu ikora.
Ego, murakoze cyane. Majambo make, ishyirahamwe Abubefu ni association burundaise pour le bien-être familial mu kirundi mu ntego z'uramunura yuko bari ishyirahamwe gitaha ineza y'imiryango ryatanguye 1991 rikaba ryemewe n'amategeko 1992 twatanguye gukora ibikorwa neza na neza muri 1993 gushika ino saha tukaba dukorera mu bice bitandukanye by'igihugu dufise nokwita ama centre de sante ama clinique kinyamazuru dufise ama clinique ashikandwi ama clinique fix dufise rero n'ama clinique mobile aho tudashobora gushika tuheza tukarungikayo kugira dutangeyo ibyo dusanzwe dukora muri Abubefu. Association burundaise pour le bien-être familial Abubefu ikaba igizwe n'abakorerabushake bashika ku 600 hamwe ikaba ifite abakozi bashika 100 tukaba dukoresha rero n'abamwe twita baremesha kiyago muri kominote abo rero bakaba badufasha cyane cyane mu bintu byo guhimiriza no mu gutanga inyigisho zizerekeye irondoka rijyanye n'amagara meza. Rero ku cyerekeye icyo dusanzwe dukora mu mavuriro yacu hariho ibintu bishika 9 dusanzwe dukoraho bijanye n'amagara meza, gucandagisha ibibondo ababyeyi n'abandi babyifuza, gupimisha imbanyi, gupimisha umugera wa sida no gukurikiranisha abasigaye bamaze kwandura. Tukaba dufise muri aya mavuriro yacu ashikandwi abashika 2,200 birenga by'abakurikiranwaho. Hama tukaba dusanzwe dutanga n'izindi nyigisho zerekeye kwirinda kwandura indwara zandukira mu bihimba by'irondoka tukaba tunazivura aho hose mu mavuriro yacu. Hama tukanashimikira ku bintu byerekeye gutandukanya imbyaro planification familiale hamwe no kuvura abagize ingorane zo gufatwa ku nguvu cyangwa tukavura abagize ingorane zo gukururisha imbanyi. Hama hariho n'ibindi dusanzwe dukora byinshi byose dusanga mu maservisi ya sante sexuelle reproductive. hariho rero n'ivyo dutanga kuba kugwaruka nyigisho dutanga zerekeye cane cane ukwirinda prevention ku no tukaba dutangaho n'ibindi ama service convivio jeune sinzi ngene no gihindura mu kirundi ego ivyo akaba ari bikogwa cane cane dukora muri abobef rero tukaba dufite intumbero zishika zine tugenderako murambabarira mpava sanga bingoye kuvuga mu kirimi c'ikirundi
turagerageza
ego intumbero ya mbere ni défense des droits sinzi ngira muhaza mu fashe
ni ukurengera uburenganzira
uburenganzira bw'umwe wese ama ishaka kabiri tukaba dushimikira kuri n'icyo twita autonomisation de communauté aho umwe wese ahamagariwe kuba imboneza muri mu mibereho yacu muri communauté ama akaba ariho ni cha gatatu arico no kwita umushinge wa BOBES ni le service aux populations ivyo dutsanzwe dutanga
ku baturage ku banyagihugu
mu ego mu banyagihugu hariho rero ni na inyopo la performance aho harimo ibintu byinshi gukomeza ama migendranire hagati y'amavuriro yacu n'ayabandi guteza imbere aba les prestataires n'ubukane abaforoma abaganga dukoresha n'ababandi ahanini nibyo dusanze dukora mu ishyirahamwe rya BOBES
nkuko muri aya mashyirahamwe yanyuye mwafashwaga na Leta Zunze Ubumwe za Amerika binyuze nyine muri programu ya Perezida PEPFAR cyangwa se muri USAID mu kigo cy'iterambere mpuzamahanga cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ereyeho bedeho ndayituye ko mwabyakiriye gute kumva ko ntacyo wabivuzeho murabibona gute
yaduha icyizere yuko imfashanyo zari zisanzwe zitangwa mu gisata cyo kurwanya umugira wa sida zigatangwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kumbure n'ibitaba mu ngingo zizofatwa mu nyuma byo hava bishobora kuguma uko byari icyo rero cyo bikintu kidushimishije cyane kuko ubundi twari dufise ubwoba hari habuzo yuko ashobora kuzohava iyo migambi yose idasubira gufashwa ibyo rero twebwe twaharura yuko bishobora kutugirira ingaruka mbi rwose ko yoba rero atacu yabivuze ko biradushimisha
yeee reka noneho na Dr. Audrine Kandeza nawe yatubwire uko yabyakiriye
ego murakoze cyane ni cyizere kidasanzwe kuko urumva nkuko mugenzi wanje aje kubivuga twari mu ruhagarara n'ubu si nibaza ko twaba twaruvuyemo kuko umugani wanyu kubona atabyica bivuzeho ntigisigura yuko bitazovugwa mugabo urumva tugumana icyizere yuko ejo cyangwa hirya y'ejo ahubwo byohava ahubwo twizera rwose ko byohava bikisinunura kuko burya hari ihangiro bihaye sinzi aho ko nogisigura muri onivo ya onisida ihangiro rininiya cyane aho bipfuza yuko abantu bashika 90% ku ijana bose bashobora kuba bokurikiranwa gushika babe neza ntihagire hariho icyo bita cascade no not ibyo rero turabiye ku mfashanyo twahora turonka mu ma projet dusanzwe tuexecuta canke indirectement biciye muri fonds mondial canke au niveau du gouvernement ma programme ya gouvernement aho hose ni kintu cari kiduhanze rwose kuko cari cizere rwose ku bantu basanzwe bagendana umugera wa sida kuko bari barahatoreye akoyokwe kuko urumva n'amahera yaje afasha cyane kugira ngo babakurikiranwa bagwaye umugera wa sida bisinonore rero ni cizere kidasanzwe mugabo nk'uko yabivuze tugumana ubwoba ni naho ngira ngo abantu bamwe biciye muri za défense des droits plaidoyer n'ibindi bogerageza bakaraba kuko urumva burya turi mu bihugu Uburundi buri mu bihugu novuga pays en voie de développement taho burigeza cyane bukikeneye umuntu abufata ukuboko kugira dushobore kugira imbere gatoyi aho rero yavye ko abantu nibyo ntidusigitigiri kinini ya cyane cy'abantu bagendana umugera wa sida mugana aho nesigito kandi sabo gutabwa nk'uko mugenzi wa Nigeria yabivuze barakeneye gukurikiranwa kwama bamerewe neza kuko n'abantu basaba uburyo bwinshi kugira babeho niba have basanga bakumiriwe kubera imbo zindi zimwe tudashimye kugarukako.
Aha ni naho duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha. Mwari kumwe na Oriane Tangishaka, ndashimiye Denyo yadufashije mu buhinga bw'ivyuma. Murakoze.